Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza abiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri we neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 19 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Nkuko mubimenyereye mu mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatanu, leta y'u Burundi iratangaje ko ivuye amasezerano ya Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Iyo ngingo ishyize mu ngiro inyuma yaho mu mwaka uheze. U Burundi bumenyeshereje umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ko bufise umugambi wo kuva muri iyo sentare. U Burundi rero bubaye igihugu ca mbere ku isi kivuye muri iyo sentare. Mu kuyivamwo, leta y'u Burundi ivuga ko vyibonekeje ko iyo sentare ikora isunze politike kandi zigaragaje ko ifise intumbero yo gusambura ibihugu bimwe bimwe. Nyamara leta y'u Burundi ivuga ko kuva muri iyo sentare bihitavuga ko bazokora ibyaha ibyo ari byo byose batazohanwa. Ivyo kandi ni navyo sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha ivuga. Umuvugizi w'iyo sentare Fadi El Abdallah yavuga ko iyo ngingo ya leta y'u Burundi atangaruka izogira ku gikorwa cya mbere catanguwe cyo gutohoza ukuntu ibintu byifashe mu Burundi. Icegera cy'umuyobozi yajejwe utungane mu ishyirahamwe Human Rights Watch ijejwe gukingira abatekakazi na muntu nawe yavuze ko mu gufata iyo ngingo u Burundi busubiye kwerekana utwigoro two gukingira abantu batyojeje agateka kazi na muntu. Mbega mwebwe iyo ngingo ya leta y'u Burundi mubivuga kwiki? Ibirego irega iyo sentare mpuzamakungu navyo mubivuga kwiki? Ingaruka iyo ngingo ishobora kugira n'ihe? Kuri bibazo byose rero twatumiye mushikiranganje Burundi hajejwe ubutungane Madame Laurentine Kanyana. Mwiriwe neza mushikiranganje Laurentine Kanyana. Murakomeye?
Namahoro.
Yego me. Tuzaba turi kumwe kandi na bashikiranganje babiri Tassien Sibomana umuvugizi wa IPRONA itemewe n'ubushikiranganje bw'u Burundi bushejwe intwaro hagati. Mwiriwe neza mushikiranganje Tassien.
Ndabara hafize kandi aramukije nabo bategetse turi kumwe n'abari ko batwumvirije bose.
Muriwe neza tuzoba turi kumwe kandi na Emanuela bamenyekane akaba ari umurundi yabaye hanze cyane rwose. Muriwe neza Emanuela bamenyekane.
Muriwe neza cyane rwose tukaba tunezerewe n'ukubona atiko tuvugana n'iki rya Amerika hamwe tukaba ramukije n'abari kubarumviriza iryo radio yanyu mwese. Murakoze.
Mwiriwe neza murakoze namwe. Reka dutangure kuri mwebwe mushikiranganje u Burundi. Mbega imvo nyamukuru zatumye leta y'u Burundi ifata iyo ngingo n'izihe muzitwibutse? Madame Laurentine.
Murakoze cyane. Leta y'u Burundi nk'uko mubizi yari yarasinye amasezerano ariko hageze ishyirwa mu ngiro cyayo yagiye ibona yuko bitari kubiragenda neza ihereye kuvyaba ku bindi bihugu bya Afurika ikaraba n'ingene igihugu cy'u Burundi nacyo nyine kagira gisamburwe biciye kuri iyo sentare bifashijwe n'ibihugu rutura bimwe bimwe bitari no muri iyo sentare hanyuma rero bigaca bigomba kuguma bitera umutima uhagaze inzego z'u Burundi indongozi z'u Burundi n'abarundi ngo bose bagira bajyanira he nk'uko babikoze mu bindi bihugu bakabisambura muri za Libya murabizi no muri Cote d'Ivoire. Rero leta y'u Burundi yagize iti iyo sentare ko yahinduye intumbero twari twariyemeje twese n'ibihugu bihurikiyemwo reka tubivemwo na karubutungane bwacu buri kwiki.
Abantu batari bake mushikiranganje bavuga ko kubona leta y'u Burundi ifashe iyo ngingo ari kugira ngo abantu cyane cyane bari mu butegetsi bakoze ibyaha bashore kudahanwa aho muhavuga kwiki?
Icyo ni ikinyoma kitambaye kuko mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi nta na hamwe bavuga yuko hariho abafite ubudahangarwa kuko ari abategetsi bakoze ibyaha.
Nta ngaruka mwe wibaza ko iyo ngingo ishobora kugira mushikiranganje?
Ku byerekeye igihugu cy'u Burundi nta ngaruka mbi bizogira kuko u Burundi ni umunyeshuri mwiza cyane imisi twamaze muri iyo sentare Uburundi bwarashoboye kwitunganya bikwiriye ibyo byaha byose bavuga ko byananiranye bijya muri sentare ni kuvuga leta y'u Burundi wicishije mu mategeko mpanabyaha byose yarabishyizemo kugira ngo bizohanwe hatarabwe icyakurinze.
Hari makuru havuga ko kuva ikacane cyane ayo mashyirahamwe kandi yose ntari mu zamakuru nyene ivuga ko kubona leta y'u Burundi ivuye mu rayo masezerano bitavuga ko batazokurikiranwa uvuga ko amatohoza azobandanya mu gihe abajejwe gutohoza ivyaha mu Burundi cyane cyane yavuye muri yose ntari canke mu rundi rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihe bazoshaka kwinjira mu Burundi izogenda gute.
Etiketi bataye uko kuko bobo basobanura amateko cyangwa cyasoma twibataye uko Burundi bukuye muri sentare nta dosiye yari bwugurugwe nta nimero ya dosiye kizakubanira cyeke twaragiye kuraba kuriya mushyikiriza ngo amanza bukuru ubwo sentare atigira ati turafite amakuru azaraza bavuga gutuntu ariko hato turabona gifite ishingiro ryotuma tugura idosi kuko no munsi ntiyari byatumenyeshe ko hari idosi y'ubururu rero ubundi bwavuyemo nta dosi y'ubururu ariko ko dusanzwe tuzi amategeko avuga iyo habaye ingorane mu bihugu harimo ukundi kuntu ushobora kubigenza bakabicisha mu kanama gashinzwe umutekano ka ODI kaba ariko kabona yuko bikenewe yuko muri icyo gihugu isentare yo ikajya gutohoza rero niyo babona ko uwo mushyikiriza amanza hari icyo atakoze tuzayifitemo ako kanama tugitera ako kanama karimo ibihugu byihagararako bifitishije n'ijambo bitazotwaranya bitazojana nyabahururu ngo bijye kugomorera mu Burundi abaja kuhungabanya umutekano aho kuwukomeza.
Mwavuze ko leta Burundi ubutungane bw'u Burundi bushaka gukemura ibibazo by'ubutungane ariko hariho benshi bavuga ko hariho imanza nyinshi cyane rwose hariho n'ubwicanyi bwinshi bwabaye ariko gushika ubu abantu bakora ubwo bwicanyi batarahanwa ibyo bibazo byose muzo bitarira umuti gute
ubwicanyi mu Burundi bityo bwarabaye kuva kera cyane kuva kuri independence muri ako kanya nk'uko abantu rero ibyabaye mu Burundi burya abarundi bari babitoreye n'umuti hariya yarusha bavuga ateka dushyireho umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira hanyuma uwo mugwi umaze kujyaho uzokumviriza bamwe n'abandi hanyuma uheze ugire icyo uvuze baba bajyanwa imbere y'ubutungane haba abari kuriranira ibyo byose bikicaseko rero turizera yuko mu Burundi bitazoguma haba ibintu biheruko ibindi biheruko kuva ubundi bwikukira mpamvu byabaye byose nta kimara bivuga ko ariko kuva 2015 ko ariho bashingira ubutungane bwarakoze n'ukuri abantu batembagaje ubutegetsi murabona ko bashyitse imbere y'intahe bagahanwa babomoye amabarabara bakonona bakica abantu bakagira ame barashyize imbere y'ubutungane rero uwo bafite agahigihigi avuga ati uyu nuriya cyangwa uriya biyakurikirano yohoza agashyikiriza akavuga ati naka nari nifitaho kujyana kubera ibyaha yakoze ibi n'ibi bibi mu gihe kiri kiriki aha n'aha n'aha ariko gisoza turafatira mu kifunga rero iminsi bamaze bavuga yuko ngo hariho abadakurikiranwa ntibaravuga izina ry'udakurikiranwa n'icyaha yakoze n'aho yagikoreye ariko hariho gusa abantu batungane bukirondera baciye bahungira mu bihugu duhana imbibe kandi muri za Amerika na za Buraya abantu baracyabarondera nimba aribo bavuga nibo babikiye badakurikirana.
Mwavuze ibihugu sentare yashatse kugiramwo ingingo zifatiye cyane cyane kuri politiki nk'uko mwabivuze hari ibimenyetso byari bihari ko mu Burundi byari kumira nko muri ibyo bihugu.
Ibimenyetso byari bihari kuko urinze ubona inzego z'igihugu iyo zitewe igihe tubayemo imigomoko zigahaguruka zikagarukana umutekano umutekano ukagaruka hama abari kuba barahungabanya umutekano bakaba bacye bajya imbere yo kuvuga ngo izo nzego zakoze nabi kandi izo zakoze akazitegerezwa ukabona yo hanyuma ukabona amaraporo ariko arakogwa n'ibihugu bya Buraya n'abatumwe ngo batumwe na naoni mugabo tubona neza inkombero y'abatumye kwa ibihugu bya Buraya murabona Ubufaransa cyane twamamushyira imbere amarevolution ni ryo kose byarerekana yuko ntibarondera gukorera umuti ngorane ziba ziri mu Burundi mu mahoro n'umutekano barondera ku gihugu cyacu bokirikamo inteko bokirikamo abitongo baje gucimanza kugira ngo uki baje bafashe noneho kuma bingira mu Burundi babaryandishe gusumba hanyuma tumaze kubona rero ibyo bagize duti abo bantu baza kugomba kwinjira mu Burundi ngo baje guteranya Abarundi aho kubafasha kumvikana tubemerera ko binjira
mu akabazo ka nyuma imbere y'ukuntu barekura mushikiranganji ntimufite amakenga ko mu gufata iyo ngingo leta y'u Burundi igiye kwikumira makungu kandi kw'iyo ngingo ishobora gushavuza ibihugu byo mushyira hamwe bya Buraya bya bisanzwe byinuba u Burundi cyane cyane mu byerekeye ubutungane
ndeka ibyo bihugu bya Buraya kundi karna bwenye na harimo ibitarimo muri ujya sentare bega twese turimo twari turimo nabo bo bakigeje barajamwo nibande babo bo bafite amakosa hamwe bavuze bati yo se ntiyeme kiba noneho bujya no muri bya mategeko atirya sentare barategekanije ko igihugu cyumva kitagishoboye kubandanya muri uwo muti kirashobora kubikamwa kuko navuga bati kubivamwo igihugu cyose kikuke kirashobora kufatanyiwe kubivamwo hanyuma rero tukibandanije n'ubutungane bwacu kuko burya icyo abantu bihenda ko ibyo bihugu byose bihenda ko nuko nta n'umwe yokunda Abarundi umutekano w'Abarundi no kwishyira bakijana n'agateka kazina mu twe Abarundi gusumba Abarundi ibintu rero by'agateka kazina muntu cyo kuhana ibyaha ni ibintu bitanijya ko
mushikiranganji madame Laurentine Kanyana murakoze cyane gose ku kare mwatewe kugira ngo muduhe umuco kuri izo bibazo twari tubafitiye muri aka kanya tugomba rero muri aka kanya tubandanye n'abashinga nawe turi kumwe Tatien Sibomana na Emmanuel bamenyekane reka dutabwe mwebwe Tatien Sibomana ingingo y'u Burundi kuva muri sentare mwebwe mwayibonye gute
murakoze nagira naje nkwibutse ko mukuntumira muri ibi byambere wambwiye ko uzontumira ka bunyamategeko nibaza yuko icyo kibazo ndacyishyura muri urwo rwego
yego
tuba rero ni ibisanzwe nk'uko umushikiranganji abivuze ibintu cyose cyasinye ayo mategeko agenga sentare mpanabyamuzamakungu kirabifitiye uburenganzira ibyo biranditswe muri ayo mategeko nyine ko uwinjiyeyo abonye cyamutumye yinjira kidakenewe cyangwa kitakiriho ashobora kuvamo kubyakira rero kabunyamategeko nicyo mperewe ko barabifitiye uburenganzira mugabe no kuraba mbega icyari cyatumye u Burundi businya ayo masezerano koko ntikigikenewe icyo nicyo kibazo nyamukuru n'ahandi mu mategeko agenga iyo sentare igihugu cyose cyayateye ku mukono kirashobora gusinya nka ba bandi bavuga bati uwasinye ni wasinye ibyo nasinye ni mumwenda bisinye niko bimeze
ku bwanyu umuntu yanonose amategeko mushya na Tatien Sibomana byari bikenewe ko u Burundi buguma muri iyo sentare
mpera ku kibazo narimereje ko mbega none ingene bwinjiye n'icyari cyarabutumye bwinjirayo ubu cyaheje ni mwaba musoma icyo bita preambule no kuvuga intangamarara yerekana e principe no kuvuga ibintu amakungu yose ahurira ko mu kugira abone ko iyo sentare yoshigwaho hariho ibibazo bashikije bavuga bati muri iyi myaka iheze mu binjana biheze harapfuye abapfaso n'abagore abana bitandukanye ati rero ibyo byaha ni ibyaha bitegekanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi ituma amakungu yose ategereza kuja hamwe agafatana mu nda kugira ngo ibyo byaha hamwe n'ibyo bihanwe mu Gifaransa babyita ibyaha de genocide de crime contre l'humanité crime de guerre bavuga mu Kirundi bati by'ihonyabwoko byaha by'agahomerabunwa n'ibyaha mu ntambara nitwaba Abarundi tubona ko ibyo byaha twayisezereye burundu amategeko akaba dutegekanyiriza ingene tuvamo muri iyo murayo mategeko agenga senari mu makungu abaroni n'amakungu nibo bokwishura na hani mu mategeko nuko bimeje icyo ne kwishura be kuri nyishi yawe ivyo vyaha mu Burundi cyarakozwe byakozwe ivyo turaya twarafashe ngingo zikwiye z'uko bitazosubira canke ntituragifata icyo kibazo nibaba bashobora kukishura niho cyose gira bako twavuyeyo hageze mugari cyoze nuko nogira ko baba bashaje bariye muri atiko bidoga ko habaye ibyaha n'umushikiranganje arabivuze ati byatanguye kera hari ibyo mu masezerano y'Arusha bari berekanye ingene byoteregwa umuti none ibindi byabaye mu nyuma haba muri 2006 washaka n'umunani 2015 n'ibibandanya dufate kwizyo atacho twobikoza ari none mvuga nti rega none n'ibyara bigikogwa eske uburundi bizari bugeze yuko ariko twoba abambere mu kuva muri ayo mategeko agenga sentare mpuzamakungu
tugarutse kuri ivyo vyaha navyo
ku murundi wese canke n'umunyamahanga yokibaza icyari cyo cyose gikomeye nuko mu gihe twese twidoga kuri vyaha vyabaye tukaba mbere benshi banavuga bati ubutungane bw'uburundi ntibwashoboye kubihana gushika n'uwo munsi none bigume gutyo
ku bwanyu tasiyomana ubutungane bw'uburundi burashoboye kuzuriza abantu bose bashobora kuba barahekuwe muri izo nturika za politiki
tugira imana umushikirangaje w'ubutungane niwe yatanguye gushikiriza ijambo kandi yagize ishyana bivuga ko ati ibyo byaha byabaye kera n'ubu birabandanye none cyabaye kera tukaba tuzi yuko ubutungane butashoboye kubihana dukora iki inyishu ni niyo yoyitanga none twofata ko ubutungane bw'uburundi bukwije ibiko ibisabwa byose bugira butungane bize bose ivyo byaha byakozwe kera cyari byakozwe muri kahise k'imita kizina k'indengagihe yaba n'ibizokogwa ejo bishobore guhanwa icyo nicyo kibazo rero abarundi na twebwe twese abanyamategeko n'abanyapolitiki bokwibaza ahandi rero nkuko amategeko y'uburundi mu gitabo mpanabyaha nakoresheje ndazi ko ubutungane bw'iwacu bufite uburenganzira bw'uguhana ibyo byaha kuko na ya mategeko y'1998 ariyo yashiraho rirya tegeko ryo guhana ibyaha by'ibinyabwoko byo mu ntambara n'ibyaha by'agahomerabunwa cyarasabwe yuko baca bayashyira mu mategeko y'ibihugu byateye ko umukono mu mategeko y'iwacu rero birimwo ubutungane bw'iwacu buratse ububasha bwo kubihana mugabe ikibazo eske burabihana bwarabihanye ejo buzobihana ikibazo ni icyo mugabe ko tugira imana ubushikiranganje bw'ubutungane akaba ari inyoneraza ko icyo kibazo ariwe yocishura gusumba jewe kumbi
egome reka ndakwibutse ko umushikiranganje yari yaduhaye akane gatoyi uyamaze kuva ku murongo ariko reka tubaze n'umushikiranganje Emmanuel bamenyekane nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya leta y'u Burundi kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha Emmanuel
egome murakoze kumpereza ijambo jewe icyo noshikiriza nuko nanezerejwe cyane rwose kubona leta y'u Burundi yarafashe iyo ngingo yo kuva muri tribunale mpuzamakungu kubera ngira ntange uturero dutatu ubwa mbere bwo nuko ibihano bari bashatse intumbero ubona ko iyo tribunale kirafata yari iya politike ikajyanye na gatoyi n'ibintu byariko biraba mu gihugu hagati gituma ndabivuga gutyo nuko ibibi byakozwe mu kino gihugu cyacu ni byinshi cyane rwose kuva Uburundi bwikutira mugabo nta namwe bwari bwigere babona ko bikenewe ku Burundi bo bujana muri Cour Penale Internationale icyo ni kibazo cya mbere cyerekana ko ari yari ifite intumbero ya politiki atari intumbero y'ubutungane bari bafite mu kugomba kujana abategetsi bacu igilahe icya kabiri rewe ndakivuga nk'umurundi yabaye igihe kinini cyane rwose mu mahanga cyane cyane mu bihugu by'i Buraya kandi nkaba naratashe i Burundi aho mbona iminsi yose mu kazi kanjye k'iminsi yose ibintu biba mu gihugu ukabona ko ibintu bagiriza mu maraporo yose yaza akana mu byasabisana n'ibintu bireko biraba mu gihugu ushima je harije naho ramva mu Burundi muri imyaka ibiri heze ngiye hanze kasanga abandi ba yamahanga duhurira mu manama bambaza ibintu ukabona neza na neza ko ibi binyamakuru byinshi byari ibinyamakuru byavugira abo bantu nyine bashaka kongera kuza kwifatira mu gahanga abarundi n'abategetsi batwe mu Burundi ubona ko neza na neza ibintu byavugwa atacu byapana na gatoyi n'ibintu biri mu Burundi
ariko
ndabavugisha jewe ubu ndiko ndapfa mu ntara za dunoro y'igihugu ndiko ndaca mu mabarabara ubona abantu bari kibarabara bari kubaratikanira banywa inzoga bamerewe neza ivyo nivyo nabona no muri imyaka ibiri heze mwokaza wumva amaradiyo ariko aravuga ko no muri ayo maraporo ko ari abantu bishwe banyurujwe bafunzwe mugatana imwe bigera bavuga amazina yabo
ariko Emmanuel bamenyekane ikibazo gihambaye nk'uko Sakira bivuze Siwomana muri iki gihe Uburundi burashoboye gukurikirana kubishobora burabishoboye burafise ingoga no gushaka gukurikirana abantu bagirizwa ivyaha bikomeye
Jewe ndabyizera cyane gose kuko Uburundi twamyemwe kuva twikukira gushika igihe intwaro ya demokrasi igaruke mu Burundi sibwo turimo kino gihe ni ukuvuga yuko igihe abarundi bahora bicwa bafungwa agateka kabo karenganywa iminsi yose ubundi bishoboka kubera nyine inzego ziri mu gihugu ziba inzego z'umutekano ziba abadutwara ziba abashinzwe iperereza n'ibindi nzego zitandukanye zirimo abarundi bo mu ntara zose zirimo abarundi bava mu bwoko bwose zirimo abarundi bari mu migambwe yose ushize ko rero n'uburyo bwa none butuma ibintu bibaye byayangaye bashobora kubyerekana byerekana neza ko Uburundi budashobora kwitwara nk'uko bwatwagwa mu gihe cy'imyaka 70 mu gihe cy'imyaka 80 na 90
ngo
jewe ndizera neza ko ubutegetsi dufise ubu buzokurikirana ntangere abantu bo babigenjeje nabi cyangwa ko batazotirimuka ngo batote kaze akazi na muntu ariko ndasigura rero mu hundi recho ni kibazo ndagihese ko nanezerejwe cyane ukuntu Burundi bwavuze ko buvuye yo kuko hari hageze yuko ni ngenze mu gihugu cyose nkaraba usanga nibyo babagiriza byinshi ari ibintu byari bifite intumbero ya politike gusa atabintu by'umutekano byarimwo kuko iyo bashaka kunywanisha abarundi bari guhera ku bintu byagumye bibacanishamo kuva Burundi bwikukira gushika ubu ntibavuge nk'uko umenga akahise ku Burundi gatangura mu 2015 kandi kari karatikiye abarundi baramaranye kwa 60, 70, 80, 90 n'ibihumbi 2000 yabasha kunywanisha abarundi bari gufatira kuri ibyo byose hanyuma icyo bita lomare Burundi igafatirwa ku muzi badafatiye kuri ibyo mu 2015
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné Dieudonné muriwe neza
muriwe
muri hehe ga Dieudonné
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Oya Burundi ko bwa Burundi ko bwarize kuva ko hari impamvu ubwo bwavuye ko anyuma bityo kuba muri ibintu byano Kenya bo bafite impamvu bavuye ko yari sinzi ko oba amakosa
murakoze Dieudonné reka duhe ijambo kandi Innocent muriwe neza
muriwe
muri hega Innocent
Ndikaba mukisekala cha Bujumbura
murafise ikibazo murafise icyumviro
ni icyumviro ni kibazo kubona Uburundi bwaratuye muri cyose ntare siteje ira hariho impamvu twatuye Europa kuko n'abajya batanga ikiregeranyo cyose batanga n'ikiregeranyo atari cyo tugacyavuga igihugu cy'Uburundi none nagenda none icyo sentare yirahe sutaye none tutaruwumva dushira abandi imanza so kandi imaze imyaka myinshi rero wumva ibereyeho iki nicyo gituma twe Uburundi bwaciye buvuga ati abandi bose barakora icyo yahanze abashengeza reka rero natwe dusokore tuvuye kubera batazanye icyakirije tutacomoye ku Burundi kandi tubona ubu umutekano umeze neza.
Murakoze Innocent reka dijambo mushanahita siyansi bomana agicho ishi ku cyumviro cha Dieudonné na n'ikibazo cha Innocent yoduga ku jambo no ku kibazo
abandi bavuze mukomemera bari bavuze gutumira abantu babiri bamwe bashigikiye ingingo yo kuva muri sentare n'abantu wundi atabishigikiye naje ngaje akabonye amategeko ngaruke ku bimeze ariko ntacyo icyo nagira mvuge mpere ku byo Emmanuel yavuze yashigikiye aravuga n'imvu mugandangira ndamwibutse ko isentare mana ryamuje amakungu niyavuba cyane bisigura ko hari n'ibyaha bimwe bimwe byakozwe mu Burundi kandi benshi bagaruka koko bitarahanwa kandi n'ibyo iyo sentare rero byari bwabeho icyo gituma kuvuga ko itahanye ibyo byaha hari naho kuba ari kutamenya canke ari kwirengagiza ukuri icya kabiri bamubajije ati mbe none ubu ubutungane buratse gushaka n'ingufu zikwiye z'uko ibyo byaha byose bivugwa mu byatera byari biravuba byaba n'ibizobe byo bihanwe avuze ngo bitagura bifise kubera inzego zirimwo bwoko bwose zirimwo intara zose araryuma ko nibaza yuko uwo mubaza tubisigura neza ngo byerekane ariko kumbere naho byoba ari uko ubutungane burafite ingene bukora burafite n'ingene butunganijwe inama yishyura neza ati cyaba ibivuga byo mu 60 na kangahe byari byo 70 na kangahe 8 na kangahe 9 na kangahe no gushika uwo munsi ariko aratwereka ati ubutungane bubigejeje ngaha aho yaba yishyuye neza ikibazo mwamubajije mugaba handi ingene bacishiwe nibaza ko bamwumvirije ari bubu mujija mugaba kubwi wanjye nibaza ko atangishije guhaye ikindi avuze ati kubera izo nzego zimeze ko ubu ntawe ukirira ngo yapfungiwe ubusa cyangwa yapfungishijwe mu yapfungishirijwe umuntu ubusa cyangwa yayiciwe umuntu ubusa cyangwa aho rero nitwa ndabivuze nibaza ko bariko baramwumviriza ari bumenya ko yavuze kuri nuko atavuze kuri mugaba kubinyerekeye nibaza ko atakuri kuri mu kuko abantu nabo barapfa abantu barapfungwa abantu barahunga igihambaye nuko twategereza gufata intumbero y'uko bahabwa umugani wa ba bandi bati harabaye ntibi kabe ibyabaye ntibisubire kandi ntibibandanye abantu nabo Dieudonné na Innocent umwe wese yavuze icyo yiyumvira ku kubona ku Burundi bwaravuye muri ajya amasezerano ashyiraho indi sentare mpuzamakungu umwe wese arafite uburenganzira bwo kubibona uko mugabo icyo navuga ku bya Innocent bamwe bati ntiturumva bacira imanza abandi twebwe rero ntibashobora kumva ko twocira imanza y'iwacu nagira ngo turatwumviriza iyo sentare ntiyashyizweho kugira ikingire abategetsi bo mu Burundi cyangwa bo mu bihugu ibyo ari byo byose baraje bati mbere ibyaha ko biguma bikorwa mu bihugu bitandukanye hamwe hamwe tukabona bidahanwa n'ubutungane bw'ibyo bihugu twekora iki kugira ngo ibyo byaha byega amategeko mpuzamakungu kandi bishobora no kuba birengera ubutungane bw'ibyo bihugu kubera intumbero za politiki ziba ziri aho cyane kubera ububasha buke bw'amasentare y'ibihugu ibyo byaha byabereyemo ko dusanze turi mu muryango umwe mpuzamakungu oni ni kuko tutubwira sentare ishobora gusahiriza ibyo ubutungane bw'ibyo bihugu budashoboye icyo ni cyo kibazo nyamukuru ntituje ngaha rero ngo duterane inkore dushyirane inkore ku maso izo sentare ntizashyizeho kugira zikingire abategetsi cyashyizeho kugira zikinge ibyaha zishyikira abarundi abanyamahanga abari bo bose mu bihugu byabo bitandukanye bishobora gukorwa n'abari ku butegetsi cyangwa n'abandi ubu none ikibazo twabaza abarundi cyangwa abandi bari mu bindi bihugu ibyo byaha koko ntibigikorwa ntibyakozwe byarahanywe biriko birahanwa ejo bizohanwa changi nizani iri kuhani.
Ego Amerika.
Ila hinduka utegetsi bwabwa hindutse igihambaye n'intumbero ubutungane bw'igihugu buba buri ko burafata nababwiye ko amategeko azaha uburenganzira bw'ubuhanije byaha none ko twamatwidoga twese ubu rero dushe dufata tuti ko twidoga ko ubutungane bwacu butabishoboye duce twigumira ngaho ibyaha bigume biba kabakamije n'ingoma zayo za kera byari biri ko birakoze
bizokoze
ejo icyo nicyo
Mukani katoa idio dunia trahi jambo mshana hii Emmanuel na wengine agi chabuze Emmanuel wengine kani agi chabuze kufijashiki juna inoso na sio manai kona shaka kuibuta mshikana hii tasiyana sio bana kwa ikigani ya muisa angani ikigani ro ahani ni mishura iwa kutoa banya gihugu kani uwe mwenye mofisi wewe uvuga kuyongi ingo utayemera umushingana hari Emmanuel nawe avuga kwa ishyiki ico kibazo rero n'ikibazo nibaza ko kitagikwiye kubazwa ariko turakigaruka ko reka duhijambo rero Emmanuel bamenyekana gira icavuze kuvyashikirijwe na Innocent na Dieudonné
bakoze kugira kumbere ijambo ivyavuzwe na Innocent na Dieudonné sinabyumvise neza ariko reka mwobinshira kuka mukasura muko ndi kwibarabara sinabyumvise neza mwabisubiramo gatoye kugira ngo irishye ndabivuze ko
Innocent asa no uvuga ukuntu namwe ushikiye iyo ngingo akavuga ko ituma leta y'u Burundi ishobora kuba yafashe iyo ngingo ari uko iyo sentare mpuzamakungu nawe nyene yariko irondera gukoresha imvo za politiki musano wabavuga cyo kimwe kuri icyo kibazo
abo tuvuga cyo kimwe cyane rwose egome icyo nokongera ko gusa kuri ibyo tasiyana heje kuvuga nuko kubona Burundi ko ikibazo bari bambaje cyari kuvuga ko nshigikiye cyane nashigikiye kubona leta yarafashe iyo ngingo njye ngo mandagishigikiye kuko kandi karoro notanga ari abantu batubahiriza amategeko mpuzamakungu cyane bagira ibindi bintu bitotahaza agateka kazi na muntu si Burundi ntabwo buri kuri nimero ya mbere hari ibindi bihugu tuzi ku isi byama biriko bararenga agateka kazi na muntu mugabo batama ariko barafatira ingingo nk'izo jewe nibaza ko Burundi mu kuvayo bwerekanye neza na neza ko bushobora kuzokingira Abarundi bose mu butandukane bwabo bwose kurusha ukugene byamye bigenda mu ntwaro zari zitiye muri kino gihugu Tasiano ni nabandi henze ndazi ko ari mu mugambwe wa Iprona tukaba tuzi ko bari mu bantu batakunze kwemera ibyo basende DFDD babagira hano ubutegetsi bavuyemo ivyo nawe nyine n'uburenganzira bwiwe mugatwe tuvuga tuti dufatiye kuvyo tubona na preuve à l'appui Burundi bugeze kuntambwe nziza cyane gose ishobora gukingira Abarundi bose mu butandukane bwose barimo
tubibutse nsho timwe se komi kama bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Mbanza mwiriwe neza Mbanza
mwiriwe
muri hehe
Bizikari mu Rwanda
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
nje ndashaka kubaza no uriya uhagarariye ubutungane bw'u Burundi
duga ku ijambo
allo namwa ni ihe nyungu iri kugira ngo u Burundi bwikure muri CPI ni ihe nyungu ese babumva ko amaherezo n'amaherezo asaba ibindi byaha by'intambara wenda bikaba ngombwa ko bayiyambaza nkabagewe ntekereza ko kandi namubwira ko wenda ari inyungu za bamwe mu bategetsi bakomeye b'u Burundi bifuza kuva muri rwa rukiko ariko ntabwo byari ngombwa n'ibindi bihugu byinshi twumva bigisaba buri munsi ariko bimaze kugaragara ko akenshi aba ari inyungu z'abategetsi b'icyo gihugu baba bikingira bakurikije ibyaha bakoze cyangwa ibyo bikekaho wenda twasubiza ko rura rukiko rubarondera ni cyo nyine ndashaka kugira abwire inyungu yabiri kugira ngo u Burundi buse muri rwa rukiko rugende kwigenga nicyo
murakoze Mbanza twabamenyesha ko umushikiranganji w'u Burundi yari yaje gutanga umuco ku ngingo leta y'u Burundi yafashe ariko abatumire mu kiganiro ni babiri umwe ashyigikiye iyo ngingo n'undi atayishyigikiye ariko nibaza ko nabo nyine bahava bagira icyo bavuze kuri iyo ngingo
reka dutangure ku urambabarira gatoya
ndabaza
ndabaza uyi unishije bide kwa ari kunyumba ubu ngo yihe nyungu iri mu kuvamo mu gihugu kikura muri ya rukiko kandi rwacu zo ku masezerano umuntu rugamije gushaka bakoze ibyaha mpuzamahanga n'ibindi urabona rufite rwakiriye bademba imanza rwakiriye uriya mugabo generali Bosco Ntaganda ni benshi Burundi bwo kubera iki bugu ushaka kuvamo n'iyihe nyungu rufite kugira ngo rwikure muri CPI
reka tubanze tubaze icyo kibazo bushya na Emmanuel bamenyekane duga ku ijambo
urakoze kongera kumereza ijambo je nibaza yuko igitumye cyatumye Burundi buva rumva sino kwishyura leta kuje bise ndi muri leta mugana navuze ko iki kubona baravuyemo ndabishyigikiye ariko ndabishyigikira cyane cyane kuri izo mvo nyene zerekanye ko CPI yari ifise intumbero ya politike idafite intumbero y'ubutungane turavye n'ibyegeranyo batanze i Geneve ubushize berekana neza ko abakoze ibyaha ari abantu bari muri leta gusa ntibigeze berekana ibyaha byakozwe n'abari muri opposition n'abagize imigumuko n'abagombye kugira kudeta kandi bafite ibyemezo byerekana neza kubisha abantu babomoye ibintu by'abantu mugabo ntagire na raporo n'imwe iberekana ko nabo bafise uruhara mu guhungabanya umutekano wabaye mu gihugu ibyo rero gucirirwa urubanza n'umuntu ubona ko ahengamye cyane rwose ufite uburenganzira bwo kumuhakana atije n'ucira urubanza nibaza ko ari ibisanzwe
ibyo ntibishobora kuba byavuye mushanahe Emmanuel bamenyekane ku kuntu abo bahinga bari bajejwe gutohoza batashoboye guhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
uko baronsa amaraporo yagiriza leta niko barukuronka n'amaraporo yagiriza abadahengamiye ku butegetsi ntibashatse kubirondera kuko biboneka neza ko bagize ayo maraporo n'abari babashyizeho bari batumwe kugira bagirize leta iyo bashaka rero bari kubironka dukoresheje ku buryo bugeze ubu jewe ubu turiko turavugana ubundi ndi mu Cibitoki uri muri Etats Unis urashobora kumva ko mpema neza ariko na M abo bantu kubera iki badashobora kuvuga ati abapfuye naba abahunze naba abatotejwe naba amazina bakayashyirako naho bafatiwe hariho bakaguma mu bintu bya rusange gusa berekana ko ari bya politike gusa
emushenahe Sibomana tasien murashobora kugira icyo muvuze ku byashikijwe na mbanza
murakoze inyungu nibaza yuko azaza mu kibanza cy'abashikirije yuko bashikiye iyo kugwa ry'u Burundi muri sentare mpuzamakungu mana vyaha je nagira ngo reka abanyamategeko yuko mu gihe ivyaha twese twizoza ko ubutungane bw'u Burundi hari aho butadushikira mu guhana ibi canke biriya vyabaye vya kera vyaba ibaye mu nkoko nabivuze muri kahise ka vuba na n'ibyo turiho turabamo ubu n'ibizozejo twadukwiye kuba abashinga nahe tukavuga tuti bene n'ibyo twokira iyo ngwara gute icyo ni cya mbere icya kabiri ati abantu bakunda kuvuga ngo amashinga maraporo arahenga mpamvu iki nagenda babwire nk'uko wari utumubajije mbega aho bavuga ngo komisiyo ari kurondera yicije mu buhinga bugezweho birondera kuma WhatsApp yondera ku maki kandi bategerezwa gukorana n'abubaha ibyemezo by'abagirizwa ibyaha n'abari ku butegetsi cyangwa n'abandi kuko tubaza yuko abari ku butegetsi bategerezwa kwekerera la komisiyo kubera batwarira bose ni ukuvuga ko bari kwerekana ibyaha byakozwe mu Burundi batabogamiye ku ruhande rucanke ruriya mugamije nk'ibyabaye none abo babisaba ni uko batarabwira leta bati bugurira uyu muryango baze mubahe lezi informasiyo zose ku ngene ibyaha byakozwe mu Burundi hanyuma habe ibyagirije nk'uko bibaye n'imbere y'amasentare haba baza kwagiriza abaha baza kubakura ku ibyaha n'abaza gushikiriza ibyo bazi kuri aba n'abariya none we ubyase gashavuga uti zezezwa igirire uko ashatse none wibaza yuko ataruhande rumwe ruba rurenganijwe icyo nibaza ko kandi twokivuga ka bushinga ntahe atari n'ibyugomba kuvuganira ngaha aturabe amateye nyine navuga turabe n'ukuri ndine kwategereza kugenda
tubibutse
ndavuze ko atamuna kidoga bo butegetse kora neza izo nibyi uharabidoga benshi nibaza ko ataragaseseshwa muri none abo bidoga bamwe bavuga leta ngo hariho abakoze ibyaha raporo zitavuze nabo bati ko mutaduhaye akanya ngo muyatubwire abo nabo bidoga bati twaratanze iby'iwacu none mugomba yuko ibintu bize dadanuka gute mu gihe mutemera yuko twibaza kuti mbega ibi byarakozwe koko cyangwa ntibyakozwe nibyaba byarakozwe ubutumwa bw'iwacu burashobora kubihana kuko nk'uko genda bizi harya nta muntu n'umwe aryoheza n'uko urugo rwiwe ruvogerwa n'uwundi mu mibereho ya minsi yose no mu miryango isanzwe ndabigarika igihugu mugabo mu gihe ingorane zo mu rugo iwawe zidashoboye kuvugana n'abo musangiye kuzitorera umuti ngo muzumvikane haratinda hakaza ba kare na ba mareni
reka
no mu ngo zisanzwe n'ikirimbirizo
bituma
ntaworyoherwa ngo
tuzera
mpuzamakungu mugabo mu gihe ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu amasentare y'iwacu ashobora guhana bidashobotse mpuzamakungu zikabihana no kuraba rero kibereye tuduhaze tugwa mu mutego kuko nk'uko nabivuze aya mategeko ntiyashyizeho kugira akingire abategetsi b'ibihugu byayateye ku mukono bayashyizeho kugira ngo barabe ko ibyaha bikorwa
reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi mushyiranahe
etasiyo ko biri kubihanwa n'amasentare ibyo bihugu bidashobotse amasentare mpuzamakungu afashe
egome tubibutse ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Theogene biriwe neza muri hega Theogene
miriwe neza
muri hehe
murakoze kumva ijambo agira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku kwikurwa ku kuvaho ku Burundi muri CTR rwa rukiko ibihugu byinshi byaranditse bivamo yenda Burundi nubwo bubaye bwa mbere ko yenda bwanditse mbere cyangwa se igihe cyari kigeze ngo buvemo ariko hari ibihugu byinshi bisaba cyangwa se bishaka kuvamo mu by'ukuri ntabwo nemeranya n'abavuga ko rura rukiko buri gihe ruba ruca imanza zishingiye kuri ziri politike gusa cyangwa se rwibanda kuri politike kurusha uko rutanga ubutabera kuko iyo urebye neza usanga ibihugu bisaba kuvamo cyangwa se rushaka kuvamo mu by'ukuri ari ibihugu biba bifite abayobozi bagiye bakora ibyaha byibasinye ku muntu za South Africa zaranditse za Kenya zirashaka kuvamo ugasanga mu by'ukuri ni ibihugu bifite abayobozi bafite impungenge ko byanze bikunze bazakurikiranwa n'uruha rukiko kuko ntabwo nta gihugu na kimwe kiragaragaza ko abayobozi bacyo bavuyemo kubera ko nta byaha mu by'ukuri bari bafite ahubwo ari imvo za politiki ndibaza nanone mbabaza uwo mushikiranganji w'Uburundi mu by'ukuri abona Uburundi nta kibazo cyangwa se amakosa abayobozi b'Uburundi bari bafite bakaba nta mpungenge bari bafite z'uko bari kuzakurikiranwa n'urukiko ntabwo mu by'ukuri abayobozi ba Afurika yacu bari bakwiye kurekeraho gukina n'ubuzima bw'abantu ibyo bakora ntabwo abantu twibona mu by'ukuri ntabwo baragaragaza mu by'ukuri ko urwa rukiko nta butabera butanga atari impungenge baba bafite kumatohoza azaza mu gihe kiri imbere
murakoze Theogene reka duhe abashinzwe ntahe akanya bagira icyo bavuze ko mu kanya kari imbere ariko reka tubanze duhe n'ijambo Armand mwiriwe neza muri hehe Armand
ni mu gihugu cy'u Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kuba kubyerekeye iyo siriya ku Burundi kuva muri sentare mpuzamahanga irahe ariko ku by'ukuri bihuse cyane sinibaza ko kuva muri sentare ko ariyo kwari ibyo bibazo bigiye gukemuka mu Burundi ahubwo ibintu bigiye kongerekana ngiye kongerekana abantu bagiye gupfa kubera bavuga ati nta ntacyo nta sentare giye kudukurikirana mu gihe sentare z'ibijumbu by'u Burundi atacyo ziriko zirakora aho gukora zishyigikira abakora ibyaha none nashaka ko abo batumire ko bavuyemo mubona ko u Burundi mugiye kujya hehe mu gihe bikuye muri CPR ariko ikongera nkavuga nti none naho bikuye baravuga ko naho bikuyeyo igihe sentare itazereka gukurikirana abariko barakora ibyaha mu Burundi kandi birazwi ni ibintu tubona ko ariho abantu bariko baratotezwa n'abantu nyine bari bajije kubakingira abantu barafatwa none ga abantu barishwa none ga ibyo nza ko bari kubarinda cyane ku buryo sentare zo ntekereza ko dukora kane barabizi barabizi na Sudani ya ruguru ko itari muri CPR ariko itari mpuzamahanga warasohotse
yego me
fata uriya mugabo bishize nibaza ko rero
barakoze yarimo
ibyo kwigina ku gatandatu birirwa barigina ngo ni insinzi ku Burundi kuri CPR nibaza ko ari kuba bari ko arihenda cyane ko CPR igiye yakoze izokora
yego me ahama urakoze reka tubahe ijambo abashina nayo turi kumwe bagira icyo bavuze kuvyo muri ko murashikiriza ikintu cyo kuvuga nuko mu mategeko atamuntu avuga ko yakoze ibyaha urubanza rutaraba muvuga ibintu byiza byo kuvuga nuko abantu bikekwa ko ibyaha aho mu butungane niko cyane cyane babivuga mu bihugu biteye imbere muri demokarasi reka duhe ijambo mushya ntahe Emmanuel bamenyekane agira icyo avuze ko byashikirijwe na Théogène Narmon Théogène avuga ko abategetsi bose basaba kuva muri muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari abantu baba bakoze nk'ivyaha canke bikekwa ko ivyaha akaba arico kimwe na amagene tuga kwijambo mushya naye
mbo muranyumva
yego
murakoze kongera kumereza ijambo Théogène numvise mu mvugo yiwe umenga avuga nk'umuntu w'umunyarwanda akavuga ko ariko kandi bikaba bitunezera kubona nawe bari umunyarwanda ari abanyarwanda bakurikira ibibazo biri mu Burundi ari abategetsi bo kuyagiriza ibyaha bo byotuma bafata ingingo nk'ibyo je ndibaza ko atari abategetsi b'u Burundi andi kasa abategetsi b'ubu yuko turazi neza tutahishinyije tudafutse amaso ko ari abandi bategetsi muri Afrika bakoze ibyaha byinshi n'ubakibikora ariko iyo sentare mpuzamakungu itabakurikiranye nk'uko twabonye Charnema bagize ku Burundi kandi icyo rero ndakivuga umuti muri mu nda sinorinda gutanga uturero kuko ni twinshi cyane muri Afurika ubona ko abategetsi benshi bagiye bagira amakosa menshi mugabo ntibace bava muri izo sentare mpuzamakungu cyangwa nayo bakurikirana yuko yagiye ishakurikirana u Burundi icya kabiri nuko naho twavuye u Burundi bwavuye muri iryo sentare mpuzamakungu kuri penale internationale ntibivuga yuko bazoca bigira uko ibyo bishakanishwe ku kibazo cya arma ndazi neza ko amakungu igihe yoramukabonye neza ko ibintu byayangaye ibaso tubaza meme point of view wacu u Burundi bigize ibintu bicyarekuwe n'amategeko isinzi irashobora kuza igashiraho de l'ordre ivyashikiye ubudagi ivyashikiye Japon mu ngwano y'isi yose ya kabiri n'u Burundi birashobora kuyishyikira baramutse bigize ibire biteze cyo gituma rero kuri icyo nibaza ko tworeka ama speculation yuko darensubiye no kubyo station yari yavuze no mubagiye batanga ivyemezo bimwe se n'abantu bishinze ku bintu bya politiki bakabifatira ku bintu biriko birabera hagati mu gihugu yaba inganda ari kiracika nk'uko babivuga u Burundi bari kubufatira izindi ngingo zihambaye kandi bari kwereka kwemera ko abantu babandanya bapfa kandi hariho
amakungu wabibona mushi na he si yo mana tasinya mugire cyo muvuze kugashikirijwe na Arma e kana Théogène
murakoze Théogène yavuze ati abantu kwa sababu yangu mazoe kuvamo atari na wanda wanda tete yego wanda tete kimoja wakienzo sanga agomba kuvamo harara tete tuwavi yotai na wili ya ichoni kimoja chini kandi ni wazali yuko awariko walabuga wa hazwa diha ingubu kuko iyo uvuze ngo CPI yagomba gukurikirana abategetsi b'u Burundi gushika ubutwe ntabyo turamenya twe tuzi yuko CPI n'ababisaba n'amategeko nyine navuga turajya mu gihe waza gutohoza kubwira urabe koko kw'ibyo byaha byakozwe mu Burundi hanyuma etape ya kabiri urabe abarikoze abarimo ubu rero abantu bariko barisigura bumenga bariko bagirije abategetsi b'u Burundi aho jese mpagaje kuko nta munyamategeko dushika ubu nta muntu aravugwa akurikije amategeko ko ari we yegwa n'ibi byaha canke yegwa na biriya nicyo gituma umugore ari gutohoza hanyuma parike niyiheza igafata amatohoza nyezina nayo nyene itsinda ikabishikiriza sentare mu gihe iyo ibona ko isisi ibyemezo bikwiye abo bantu rero bavuye bagwa mu mutego ngo batangure kwagiriza abategetsi b'u Burundi ngo bavuye muri sepe kubera ibyo biyagiriza jose aho mpagaze kuko iyo faze gushika ubu ntiyari bwashikwe ko icyo ni cya mbere mugabo nk'uko ntuzeye Theogene yabivuze nabivuze mu majambo habereye ayo mategeko ashinga isentare mpuzamakunguni ntiyashyiriweho abategetsi b'ibihugu cyaba ikiwacu cyaba ikindi kibazo yashyizeho kugira barabe ibyo byaha byica abana hapfa abagore hapfa abagabo reka abantu bose bishobora kuba biri mu rugero rw'amategeko mpuzamakungu ibyo bita le crime de genre bituma la conscience universelle abantu bose bo ku isi bavuga bati harabaye nk'ibikazi ibyo rero n'ibyo ayo mategeko ntizije sentare byaje gufasha amasentare y'ibihugu guhasha mu gihe rero sentare y'igihugu kanaka yabifitiye uburenganzira n'ibyo mu mategeko yanditse ejo ni cyerekana yuko ubutungane bw'igihugu cyacu cyane bw'igihugu icyo ari cyo cyose kivuga kiti jewe ndikwiye ndavuye muri CPI kizohava bakiraba bose bati mbe bwa bundi none ya masentare yawe ariko arahasha bya byaha tubona
hari amakuru
n'icyo kibazo rero abanyagihugu batunga mu mutego ngo bagume bibaza yuko tuvuyeyo ibibazo bizabiheze rero ma yavuze ati nibyo tuvuyeyo byari bishobora kugwira sese ne pa bisi siko bisigura ubwoba bwo ntibwobura mu gihe ibyabaye imigwi yose n'abari ku butegetsi bonyine bidoga ko amasentare ategeza atunganiriza abana bariye nubu hakaba bidoga neza bashobora kuba bariho none mwumva inyungu koko yariho
hariyo amakuru akuru
ati zane zose sentare yashyizeho kugira ngo ibyo byaha bihashwe mu makungu kandi uburundi buguma buri mu muryango w'ishyirahamwe rya onu ibyo nabyo byashyizeho kugira ngo bitume amahoro n'umutekano ku isi bitsimbatara
hari amakuru akunda gutangazwa mu kiganiro cy'itasiyo hari amakuru akunda gutangazwa n'abategetsi bo muri Afurika cyane cyane avuga ko mu kiganiro cy'itasiyo amakuru tasiyo mu kanya gatoyi tasiyo
umana byaha ibyahano byaha no mu gihugu kitigeze kiba membre de la CPI
hari amakuru mu kiganiro cy'itasiyo umbiriza gatoyi tasiyo hari amakuru hari amakuru ahora atangazwa avuga ko muri CPI kenshi na kenshi ikurikirana ibyaha by'abategetsi bo muri Afurika idakurikirana ibyaha bikozwe ahandi ayo makuru abantu batangaza gutyo muri avuga ko iki mu kanya gato tasiyo
birashoboka kandi ibyo nabyo wese sinabishyigikira mugarutse n'ikibazo cyo kuvuga n'umuntu atize amategeko ibyo ntumira akabunya politiki nari kubwira icyo ndakubwiye ko mugabo ko wari wambwiye ko nza akabunya amategeko ngira ngo akabunya amategeko
yego
igihe ibyaha byakozwe haba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu wewe uri kurataka ubutungane ntubwo uti ko n'ahandi batarabihana je nanjye abangiriye nabi ntibahanwa naho uri umutegetsi w'igihugu kanaka ntushobora kuvuga uti
kwinza hazabaye mu gihugu ndongoye bikaba mu kindi gihugu byarabaye bitarahanwa ibyo wanje ntibihanwa n'amategeko ntabikurekurira aho ka muntu yabaye mu procureure ndagira ndabayere terere ntihagire umuntu aze wahenda yarize amategeko ngo ibyaha byabaye iwacu kandi bitarahanwa ntibigahanwe ngo icyaha cyabaye mu 2015 cyangwa na 17 icyo mu 72 kitarahanwa nticyohanwa rero ntagewa
ndabona kane katujanye turacafite abanyamwanya biradio ijwi rya Amerika reka duhe ijambo Jonas. Jonas muriwe neza muri hehe Jonas
Ngozi
akazina kiro ni ninde
Ndayiragije
Ndayiragije mafite ikibazo mafite icyumviro tugakuha ijambo mu kanya gato
yego ni nk'intererano
yego
ndagomba kuvuga kandi kwiriye ntege
nibaza ko umurongo wa Jonas usa n'ucitse reka tugaruke ku mushyantahe reka tuje ijambo nduwa Yezu ngaho egera telefone mvuge cyane rwose murasi ikibazo icyumvira mu kanya gatoye cyane rwose akanya kagiye
ndetse nererano ntagomba gushyikiriza
Mm-hmm. Sanswe
abarundi cyo cyo nako twaje kuba muri sekeri ariko rero nubwo biruko abarundi bose bakishimiye bamwe bafite ubwoba abandi bafite amakenga bakiba kizokurikira kuko umengo tuboje umuntu ariko arahunga ubutungane umenga rose akajyo keza ko gukora ibyaha igombeye ukabo rero hano ni ahantu ndetse amakenga cyane ni ujya mugwi imyorofiyo nisange kaya kanama kawe nikashyizeho ngo batohoze bakagaha ikirigo cy'umwaka mbego bavuze yuko hariho imibiri bamwe batotanga icyegeranyo muri imyorofiyene abandi nabo bagatanga hariya muri oni ayo makari tuzi ko amategeko naho burundi bwavuyemo avuga yuko kaya kanama kajya umutekano ku isi iyo karamutse gasabye ijya kwepfinga kujya gusikirane isuku aho cyo cyatsinye cy'amategeko ngo kaya kanama kabisabye ndetse irashobora gukora amatohoza igahana abantu bakoze ibyo byaha noneho nta kuntu uwo bari mu kiro bakoresheje kugira ngo naho burundi buzuba bwavuye n'icyo kuri seteyi kiba bahashyize ko cy'abahinga bagiye gutanga rapo kugira ngo ijyanama tekano ikisaba seteyi gukurikirana abanyafurika
murakoze Jonas akanya kagiye nibaza reka mushyantahe Nduwayezu reka bakwishyura icyo kibazo ndabona akanya kagiye reka duhe ijambo mushyantahe Emmanuel bamenyekane agira icyo akwishyura icyo kibazo mu kanya gatoye cyane rwose amasegonda 30 Emmanuel
yo murantunga communication yari yacitse sinumvise ikibazo cyiwe
ikibazo avuga ko kubona Burundi bwaravuye mu muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha bishobora kuba ari ukugira ngo wa murwi ujejwe agatakaza muntu ushobore kugutanga icyumviro gisaba ko iyo sentare igenga itohoza ika ivyaha mu Burundi ko bari kugira ngo iyo sentare ishobore kurungika abantu baza gutangura itohoza mu Burundi aho muvuga ko iki
ba je ni baza ko u Burundi habwo bwigeze bwanka gukorana n'amakungu kubyerekeye ibyo byo gutohoza ko agatega gatungerewe mu gihugu yanse kugene bagiye babikora ndibaza ko nibaramuka bumvikanye kugene bitezwa kugenda abarundi bazovyakirana umutima mwiza kugira bakorane berekane ukuri aho guhagaze
icyo
bari baranze nibaza kugene babishyizeho byo batari bemeye
mushya ntahe etasensibo bana mu gusozera mu gihe hoba hakeneye ko umurwi mpuzamakungu uza gutohoza ivyaha vya mu Burundi twihweje iyo ngingo ubona bizogenda gute mu kanya gato cyo negose amasoba 30
murakoze uko bizogenda ko kirizova kongene akanama gakagezwe z'agatega azi mu kuyisika bibishinzwe cyanke inama zerwa amahoro n'umutekano ku isi bishaka bizova kongene u Burundi bwo nyene bugomba gufashanya n'amakungu kugira ngo ukuri kumenyekane kuko nkuko amateka bivuga iyo hari umwe yagiriza uwundi mu byaha byaba byarakozwe
ndabona kanya katujanye iki kibazo ni kibazo kirekire tuzokigaruka ko mushi antasien nashaka kubashimira cyane gose ndashimiye kandi gose na Emmanuel bamenyekane turashimiye mushi hanje Burundi ajeje gutungane yigoye akaza mu kiganiro turashimiye abanyamanyi bose biradio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiza ivyo mu bibazo byabo turashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.